Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ligiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 21 y'ukwezi kwa kane mwaka wa 2017 muri Komuna Federica Nkundikije.
Biratomoye neza yuko iyo amatora araba abantu amanomination kwaza gutora scrutin secret kuvuga barandika biherereye kuba rero amateka ameze gutya bakayarenga ko isoshaka kuvyihangani
uyo ni umushinga amateka Fabien Banciyanino wo mu Runani amizero inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye urubanza rwo gufungwa ubuzima bwose rwaciriwe bihana munyagishari hamwe ni inkuru yerekeye itorwa ry'abashinga amateka 9 bagiye guserukira Burundi mu namashinga amateka turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Hozine Munezero atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Hozine, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere mu gihugu cy'Ufaransa i Paris ku mugwa mukuru w'Ufaransa, umupolisi umwe yishwe abandi babiri bagakomereka mu bwicanyi bwabaye kuri uyu wa kabiri. Nta byinshi byashikirijwe ku bijyanye n'ico gitero gisa n'icakozwe nabi yahuzi. Igipolisi cyatangaje ko umwe mu bakoze ubwo bwicanyi yapfuye arashwe. Umunyagihugu yarahabereye ico gitero yabwiye abajeje umutekano ko hari umuntu yavuye mu muduga yarimwo atangura kurasira hafi y'igituro cy'imiduga yunguruza abantu. Igipolisi cyasavye abanyagihugu hamwe n'ingenzi ko bokwigirwa kure ikibanza cya Champs-Élysées ahabereye ubwo bwicanyi. Hasanzwe kandi hagenderwa n'ingenzi nyinshi. Abategetsi mu Faransa bamenyesha ko baza batanguye amatohoza. Perezida Donald Trump wa Amerika yarungitse ubutumwa bwo guhoza Abafaransa, avuga ko kandi ari akarorero k'ubwicanyi bwabaye ndanse muri kino gihe. Tubutse ko muri kino gihe igihugu cy'Ubufaransa kiri mu myiteguro yo gutora umukuru w'igihugu mushasha. Amatora ategekanyije kuba ku nshuro ya mbere kuri uyu w'Imana. Muri Zimbabwe, imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yarunze uburunani rwo guhangana na Perezida Robert Mugabe mu matora ategekanyije kuba mu mwaka uza wa 2018. Morgan Tsvangirai yahoze ari umushikiranganji wa mbere hamwe na Joyce Mujuru yahoze hari icyegera cy'umukuru w'igihugu basanzwe baserukira imigambwe ibiri ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi barasinye amasezerano yo kugira urunani kuri uyu wa gatatu. Kuri uyu wa kane naho Tsvangirai akaba yakoze andi masezerano n'umunyepolitike Welshman Kube. Bari bamaze imyaka ishika kuri 10 badacana uwaka. Kuri uyu wa gatanu Pastor Ivan Mawarire yatewe mu mvuto mu kwezi kwa mbere yagirwa kuba yaragaragaje ubutegetsi no gutukisha ibendera ry'igihugu aza kurenguka imbere ya sentare y'iharare. Deproze Mucena aserukira ishyirahamwe ry'agateka kazina muntu Amnesty International muri Afrika y'Uburengero avuga ko leta yari ikwiye kurekura urwo rubanza. Mucena akavuga ko leta ikoresha ubutungane mu gutoteza abanyagihugu. Umukuru w'ibanki y'isi yose Dr. Jim Kim yagabishije ko ibice bibiri kuri bitatu by'ubuzi bigiye kuzosubirwa n'amamashini mu bihugu bitaratera imbere. Ibyo ngo bikazotuma hagwira injyane zishobora gutuma impunzi ziyongera. Ibyo Dr. Kim yabitangarije mu nama y'abarongozi mu bisata by'ubutunzi na politike ku isi yakoranijwe n'ibanki y'isi yose hamwe n'ikigega cy'isi yose yabereye Washington kuri uyu wa kane. Dr. Kim avuga ko bitagaragara neza umuvuduko ubuhinga bw'amamashini buzogabanya ko ubuzi, yamara ko ari ikibazo gikomeye gikwiye gutorerwa umuti byihuta bivuye ko isi sanzwe iri kirahangana n'ibibazo by'intambara, ihindagurika ry'ibihe, inzara n'ibibazo by'impunzi bikomeye cyane kuva habaye intambara y'isi ya kabiri. Umukuru w'ibanki y'isi yose avuga ko inyishu y'icyo kibazo iri mu kwegeranya amamiliyaridi y'amadolari nako yo gushira mu mitahe y'abikorera utwabo kugira ntibarondere inyungu z'umurengera canke ntihagire izo barondera namba. Dr. Jim Kim yibukije ko Amerika yatakaje ubuzi bwinshi buharugwa mu mamiliyoni mu 1999 bivuye ku buhinga bushasha mu buzi. Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya yatangaje ko ategekanya kugendera Perezida Donald Trump wa Amerika mu kwezi kuza. Ni nyuma yaho Perezida Trump amwakuriye ku telefone amukeza ku ntsinzi y'amatora yabaye ku munsi w'Imana. Mu kiganiro yatanze kuri wa kane President Erdogan yavuze ko uwo mubonano uzoba mu matariki ya 16 na 17 z'ukwezi kuza kwa gatanu. Avuga kandi ko yizeye ko uwo mubonano uzotuma imigenderanire ya Amerika na Turukiya ikomera. Ibiro vya President Trump ntaco biratangaza kubijanye n'uwo mubonano. Yamara mwomenya ko kandi ibihugu vya Buraya ataco vyavuze kuri iyo ntsinzi bivuye ku makenga bifise ajanye n'ivyavuye muri ayo matora. President Erdogan akaba yatangaje ko sentare y'ibihugu vya Buraya atacifise ivuguruza kuri ayo matora. Uwahoze atwara Irani Mahmoud Ahmadinejad yakuwe ku rutonde rw'abazohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu atekanije kuba mu kwezi kuza kwa gatanu. Ahmadinejad yakuwe mu mabanga yo kurongora igihugu mu 2013 inyuma y'ibiringo bibiri byasize Irani mu macakubiri no mu bwigunge ku rwego mpuzamakungu. Intwaro yiwe ikaba yararanzwe n'amajambo aturira yakoresheje kuri Israeli hamwe n'umugambi yashira imbere cyane ho guhingura ibigwanisho bya nuclear. Ahmadinejad yatangaje mu ndwi iheze ko azokwitoza mu gihe atawaravyiteze. Yavuze ko afise umugambi wo gushyigikira uwahoze ari cegera ciwe mu mabanga yo kurongora igihugu Hamid Bage, yamara nawe nyene akaba atemerewe kwitoza. Hassan Rouhani yahora atwara Irani ari mu bazohiganwa muri ayo matora. Rouhani avuga ko yizeye ko abanyagihugu bazomwongera ikindi kiringo kugira ashobore kubandanya ibyo yasezeranye kubijyanye no kunagura ubutunzi bw'igihugu. Tubibutse ko mu 2015 Irani yagabanirijwe ibihano by'ubutunzi yari yarahawe bivuye ku bigwanisho bya nuclear yahingura.
Urakoze Rosine ku makuru heje kudushikiriza. Umucamanza muri sentare nkuru mu Rwanda yahanishije Bernard Munyagishari igihano cyo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose kubera ibyaha bya jenoside hamwe n'ibyaha byo gutyoza agateka kazina muntu byamwagiriye. Bernard Munyagishari arirwa ibyaha bya jenoside akekwa ko yakoreye ku Gisenyi mu 1994 yarungitswe na sentare yarusha kuranira mu Rwanda mu mwaka w'2013. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Mbere yo gutangira gusoma imyanzuro y'urubanza ubushinjacyaha buregamo bwana Bernard Munyagishari ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu, umucamanza ukuriye inteko iburanisha madamu Alice Umulisa yabanje kwihaniza itangazamakuru ko nta foto cyangwa ijwi byemewe gufata muri uru rubanza. Byamufashe byibura iminota 45 asoma imyanzuro y'urubanza. Munyagishari ntiyari mu cyumba kiburanisha imyanzuro yakurikiranywe n'abahagarara inyungu z'ubutabera muri urubanza. Atemera Maître Brice Bigotwa na mugenzi we Jeanne d'Arc Umutesi. Ubushinjacyaha bwahagarariwe na bwana Faustin Nkusi na mugenzi we bwana Bonaventure Rubegwa. Ibyaha ubushinjacyaha burega Munyagishari burabishingira ku batanga buhamya bw'abajije. Ibyo bigizwe n'ibikorwa umucamanza yasesenguye birimo ko bavuga ko Munyagishari yari perezida w'Interahamwe ku Gisenyi azigisha ko zigomba kwica Abatutsi kandi ko yazitozaga gisirikare mu mugambi wo kwica Abatutsi. Buramurega inama na za mitingi bavuga ko yitabiriye mu bihe bitandukanye zitegura ubwicanyi. Hari kandi amarisita ashinjwa ko yakoresheje ngo hamenyekane Abatutsi bagombaga kwicwa ku Gisenyi. Baramurega amabariyeri yakumiraga Abatutsi ngo badahunga ku Gisenyi. Munyagishari arererwa Abatutsi biciye kuri paruwasi ya Nyundo no mu nkengero zaho. Baramurega ko ubwe yahigaga Abatutsi mu mujyi wa Gisenyi akabajyana ahiswe kuri komine Ruje ngo bicwe. Mu bindi bimenyetso bivugwa n'abatanga buhamya no gucukuza ibyobo byanagwagamo imirambo y'Abatutsi ndetse no kuba bamushinja ko yaje gufata i Kigali ibikoresho gakondo bavuga ko yakuye kwa Kabuga byo kwica Abatutsi yifashishije ingingo z'amategeko zimwe mu manza zaciwe kuri jenoside ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe mu bihe bitandukanye kuri jenoside. Umucamanza yasesenguye ibyo byose maze avuga ko Munyagishari ibyaha akurikiranyweho yabikoranye ubugome ndengakamere kandi ko byagize ingaruka mbi ku muryango nyarwanda. Umucamanza ahamije Munyagishari icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha cya jenoside ndetse n'icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyokomuntu muri 94. Buri kimwe muri ibi byaha amategeko y'u Rwanda gihanisha igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko, kandi umucamanza asobanura ko ibi byaha bigize impurirane mbonezamugambi bitandukanye no kuri Munyagishari woherejwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Iki gihano ntigishoboka. Amasezerano u Rwanda rwashyizeho imikono arebana no guhanahana abakekwaho ibyaha bya jenoside yemera igihano cya burundu. Urukiko rwamuhanaguyeho icyaha cyo gufata no gusambanya abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyoko muntu kuko nabimenyetso simusiga ko yagikoze umucamanza yanzuye ko munyagishara tsinzwe bidasubirwa ha musondera igarama ry'urubanza kuko abura nafunzwe n'igihana abahagarara inyungu z'ubutabera muri urubanza Maitre Mutesi na mugenzi we Biko twabahise bajuririra babwira umucamanza ko batishimiye imikirize ye bavuze ko bazamushyikiriza imyanzuro ikubiyemo impamvu zisobanura ubujurire bwabo bamaze kubona kopi y'imikirize y'urubanza uko ari babiri ntibadutomora inenge kuyindi muzobanenga umucamanza umvuko Maitre Biko twayatubwiye
niba mwagiye mukurikirana uko amaburanisha yagiye agenda twagaragaje inenge nyinshi cyane kandi zishingiye ku mategeko zo kutakira ikirego zijyanye na batanga buhamya ni nyinshi cyane inenge zo zirahari zishingiye ku mategeko ikigaragara nuko zirengagijwe n'urukiko
ubwo baheruka mwiburanisha ripfundikira urubanza babanyamategeko babwiye umucamanza ko basanga uwo bahagarariye mu nyungu z'ubutabera ari umwere akwiye kumurekura agatesha agaciro ibirego by'ubushinjacyaha ntacyo Bwana Faustin Nkusi uvugira urwego rw'ubushinjacyaha yifuje kudutangariza yavuze ko azagira icyo abivugaho nyuma yo kubona kopi y'imikirize y'urubanza Bwana Bernard Munyagishari w'imyaka 58 yoherejwe mu 2013 mu Rwanda n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania yararegwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu akekwaho ko yabikoreye mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi mu burengerazuba bw'igihugu aho yahoze ari umwarimu umwaka urihiritse yikuye mu rubanza ashinja ubutabera kubogama kandi ibyaha byose arabihakana yiko mu butabera bw'u Rwanda kumutwerera ubwenegihugu bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha urukiko rukuru rumuhanishije guhera mu buroko akiburana mu rukiko rw'ikirenga ikibazo cy'inkomoko ye aburana mu rurimi rw'igifaransa yemeza ko ari umunyekongo ku mazina ya Nyamudede Mushari Bernard Munyagishari abaye uwa kabiri woherejwe n'urukiko rwa rushuhanwe n'inkiko z'u Rwanda nyuma ya Pasteur Jean Uwinkindi na urukiko rukuru rwahanishije icyo guhera mu buroko akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ina mashiga mateka Burundi yale mejeje kumusokane amazira abantu 9 bagiye guserukira Burundi mu nama nshinga mateka y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika yo mu seruko batanu muri bo bava mu gambwe uri ku butetsi bane bakaba arabakenyezi ni nkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
tukaba twemeje icese yuko inama nshinga mateka y'Burundi yabemeje
turi mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe ku mugwa mukuru Bujumbura hakoreye inama nshinga mateka y'Burundi umukuru w'urwego Pascal Nyabenda aheje gushimangira yemezwa ry'abashinga mateka 9 bagiye kuzoserukira Burundi mu nama nshinga mateka ya se East African Legislative Assembly EALA Nyabenda yabwiye abashinga mateka bari bahari amamoko yabemejwe
batanu muri abo bashinga mateka twabanungikiwe n'umugambwe CNDD-FDD hanyuma babiri batanzwe na coalition Mizero umwe yatanzwe n'umugambwe Iprona umwe akaba ari uwo mu bwoko bw'abatwa bose rero bashize hamwe baca baba abashinga mateka 9
ku bashinga mateka 110 bari bitavye ibikorwa byo kuri uyu wa kane umwe rudende ni watemeje mazina ni Fabien Manciliano wo mu runani rw'abigenga Mizero y'Abarundi yadusiguriye cyamutumye gufata iyo ngingo
akanengeje mbona urege madorodere interieur rigenga abashinga mateka ngene bakora ngene batora biratomoye neza yuko amuyingo ya 71 na 72 iyo amatora araba abantu ama nomination kuko aza gutora scrutin secret kuvuga barandika biherereye kacu kintu nakivuze nsaba umukuru n'amashinga mateka ko twakotora be nuko yashye kubinyemerera avuye ko ari kwamenyere kubikora mugabo icantanganye nuko dukunze guhinyanyura amategeko iyo baba barahinyanywe iribwiri ingingo ntacho buza ko batora kuri kuba rero amateka ameze gutya bakayarengako isunshura kuvyihanganiye
naho banje ryane natavyihanganiye umukuru w'inama nshinga amateka yamusiguriye cyatumye hakoreshwa bene ubwo buryo bwo gutora
honorable Fabien mugabo muzi wame wibuka ko la plenière souveraine nduvuga ko igihe bibaye ngombwa ubwo buryo abudakoreshwa kubera aba tuba twabarungikiwe n'imigambwe nyene iri hano kiretse we wovuga kuti jewe sindimo mugabo tuba twabarungikiwe n'imigambwe iri hano nayo babwiye kugira ngo rero tugaruke muri iyo procedure uri kuravuga kandi jewe bajya batano n'abarungikiwe na CNDD bashinga amateka ba CNDD bakaba bari hano babiri nakubwiye ko ari mizero umwe nakubwiye ko ari iprona wovuga kuti jewe ntawo mpagaze muri iyo migambwe yose niho no vyemera mugabo ni mufisa huri kodutunga kwerako twabonye yuko umunatokirwa araja ku muntu umwe mu bashinga mateka 9
ariko nyene gusigurirwa abona ko ari wafise ukuri
naco bitwaye umuti ntuba mwinshi ndazi ko nabandi benshi babishaka mugo batinya kuvyerekana ivyo rero bizotera bishika ko bazote bakabona ko bikwiye ko bashinga mateka abona ko yotori kintu abona ko kibereye cyane cyane ko kijanye n'amategeko twaje gutora nitwategura mbere tutangura rero kuyahonyanga
batanu kubashinga amateka 9 bagiye guserukira Burundi muri yara baturuka mu bwoko bw'abahutu batatu mu batutsi mu gihe umwe ari umutwa ibihugu byose bigize umuryango wa EAC byemerewe bitigiriye z'abashinga amateka bangana muri yara kubera igihugu cya Sudani y'amajepfo giherutse ukwezi bitigiriye z'ibihugu bitandatu bigize EAC ubu yara izobigizwe n'abashinga amateka 54 ikiringo cy'abashinga amateka bari basanzwe muri yara kizohera mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka Eroje ulika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Nyuma yaho kigo Ober cegeranya makuru na matagisi mu Burundi gitangarije ko umwimbo wabaye mwiza mu kiringo cy'amezi atatu ya mbere y'umwaka w'2017 uburongozi bw'ishyamwe parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo ntibwemera ico cegeranyo uhagarikiye iryo shyirahamwe imbere y'amategeko yabivugiye kuri uno munsi wa kane mu kiganiro yahaye abamenyesha abakuru n'inkuru ya mugezi wa Chevaliste Nzikobanyana.
Imbere yuko subirizwa mu mabanga yo kuba komiseri mukuru w'ikigo Ber cegeranya makuru n'amatagisi Leonard Sentore yashikirije mu ndwi iheze kumwimbu wabonetse mu mezi atatu ya mbere y'uno mwaka wa 2017 ushimishije ivyo biratera makenga Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira Abarundi kugira bahindura ingendo mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uno wa kane uwarongoye Parseme avuga ko ico cegeranyo kivuga ko umwimbu wabaye mwiza kidatahuritse uwo muhinga mu by'ubutunzi afatira ku ngorane zibonekeza mu gihugu
igihugu kimaze imyaka 2 todo croissance y'umwimbo yarabaye negatif isubira inyuma nko 2015 2016 igihugu amadovize ari make agora abinjiza ibidano byo bya importation ibiki turavye dufate nka karero nko 2014 aho twita ko twari muri situation normale ugasanga nka rosette ijanye na impôt sur avec le commerce extérieur ugasanga ari miliyari 56 mugabo ugacusanga nibavuga ati baronka miliyari 90 akimvira ati none wari ngorane mukuru nka madovize yo kwinjiza ibintu bigwa abantu ubukene buhari byongere kugura ibintu atukumbura bitiyongera cyane domande interire abanyagihugu niho bacu bashya ati none uwo mwimbo ba uri kuyongera gute
ico maramazinda abatemera ku mwimbo uri kuri yongera mu kigega cha leta nuko iruhande y'icegeranyo cy'amatagisi n'amakori hobaho ikindi cegeranyo cerekana uko yakoreshejwe umukuru wa Parseme akavuga ko ivyo bigengwa n'itegeko rigenga ingene amafaranga ya leta akoreshwa
kugira umuco rwo gucubandanya nuko ko raporo isohoka ku mezi atatu yerekana umwimbo winjiye n'ingene wakoze isubira igasohoka uko byumvikana ingene uvuga yuko amakuru aduga nk'uko ari biteze mugabe icegeranyo cy'amezi atatu gisohoka cyerekana amahera yakoze ibiki mbega ingurane leta yakagenda igenda imeze gute mbega solde amahera ari kuri konti ya Trésor Public angana gute ibyo byahora bisohoka kera bikabica bihagarara kuko umwaka wose 2016 ntibyasohotse
ikindi Faustin Ndikumana yibaza ko coba kizingamitse ubutunzi bwategerezwa kwinjira mu kigega cya leta n'uburusho bw'umurengera exoneration mu kinyamazuru naha nyine warongoye Parseme arafisi chasaba uburongo zibichi gobere warongo ishira hamwe rihamagari la barundi kuhinduringendo asabu uburongo zibichi gobere gishinzwe kwegeranya amakori n'amatagisi kwemera ko ubugenzuzi bwa leta uhabwa uburenganzira bwo kugenzura ukuntu ico kigo gikora nk'uko bikorwa no ku bindi bisata vya leta bijejwe ubutunzi nk'uko Faustin Ndikumana abandanya bivuga.
Ikindi ni kica exoneration urushogwa butangwa mwinshi burengeje kuko igihe buguma buhera burenze miliyari ijana ku mwaka kandi itegeko rishira ku miliyari 20 ni ibintu cyangwa ati bagumavuga ati bagira abayagarukane bagarukane ntunabone konti ivuga iti tugira twirekane nk'amahera ya ibizamaso yatanzwe nayo umwaka weze ngaya yagarutse turayabona. Cya gatatu ni iki gisata cy'amabuye y'agaciro mine kuva kera dusaba trasabilite y'icyo gisata muri Trezor Public twe turafise inyota yo turabona mbega rosegiteri mine iri kidufashe iki mu bijanye na Trezor Public.
Mu ndwi iheze uherutse gusubirizwa mu burongozi bw'ikigo Ober yari yatangaje ko mu kiringo cy'amezi atatu ya mbere y'uno mwaka wa 2017 hinjiye mu kigega cya leta imiliyaridi 178 mu mafaranga marundi i Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Iri ni ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Wakumva ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 na 88.3 n'ibice bitatu mu Rwanda no ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Ijwi rya Amerika riguha amakuru y'imvaho n'ibiganiro bikozwe mu buryo bwuzuye kandi butabogamye. Kumva ijwi rya Amerika ni ukwirinda ibihuha. Ijwi rya Amerika ni radio ya buri wese. Ijwi rya Amerika riguhuza n'abatuye isi yose. Bwira inshuti yawe yumve ijwi rya Amerika. Amakuru, ibiganiro, ikinamico, siporo kuva ku wa mbere kujya ku cyumweru kuri radio yanyu.
Ijwi d'Amerika rigiye kubashikiriza vyimviro bitandukanye kubezo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika.
Ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwarateye iteka bwongera buraha udushimwe abakenyezi 13 baturuka mu bigo bitandukanye byo ku isi kubera umwete n'ubutware bwabo mu turere babamwo. Umutambukanyo w'umukuru w'igihugu cya Amerika Melania Trump kumwe na Thomas Shannon icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amahanga barashikirije udushimwe twiswe 2017 International Women Courage Award dushimwe twagenewe abakenyezi barinda mu mwaka w'2017. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarabashimagije avuga ati ivyaranze ubuzima bwabo ni ibintu bizobandanya guha inkomezi abandi bigasaba ko bibwigwa bigashikirizwa hose. Aba bakenyezi bakarorero bagwanye ku rugamba mu kugwanya akarengane n'intwari nyakuri. Bane muri abo bakenyezi bahawe udushimwe babisabiwe n'ibiro by'amambasade za Amerika ziri mu bihugu by'Abarabu n'i Buraya. Madame Melana avuga ati aba bakenyezi vyukuri barayoboye urugamba ku badashobora kwigwanira. Sœur Caroline Tahan Faka yasabiwe ako gashimwe n'ibiro by'ubuserukizi bwa Amerika muri Kereziya Katolika i Roma, akaba ari umubikira akorera ku ishure ry'abana bato i Damascus. Yakoze ibintu byabangamiye ubuzima bwiwe mu gufasha abakristu n'abo mu idini rya Islam. Yarakoze ibikorwa byo gufasha cyane abantu bateshejwe ingo zabo n'abana. Faida Tabet nawe nyene yarakoze ibintu byabangamiye ubuzima bwiwe mu guhangana n'iterabwoba muri Yemen. Mu bikorwa byiwe yarakoze cyane bijanye no kubuza abana b'abahungu kuja mu migwi y'abagwanyi ba Al-Qaeda. Arashira habona igice cy'uwo mugwi cyari ko gihamagarira abana kuja ku rugamba. Yarongeye arashira habona inzandiko zakoreshejwe na ONU mu kwerekana inyuruzwa, ifatwa ku nguvu n'ibindi bikogwa by'ihohotera rya kiremwa muntu byagizwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Inyuma yo guhunga ubuzima butari bworoshe, Janet Algezi yaragiriwe iterabwoba n'umuryango wiwe kuko bavuga ko yabambitse cyeyi mu kuvuga ingorane ziwe ku mugaragaro. Yafashije guhagarika umuco wo kutavuga ibibazo byo guhohoterwa mu kibano. Nk'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira umwidegembyo w'abakenyezi muri Iraq, Janet yaratunganyije ikigo cyakira abakenyezi kikabaha inyigisho umutekano ubuserukizi mu butungane ku barokotse amabi afatiye ku bitsina bashika ku 500 undi mukenyezi nuwahoze ari umwigisha wo muri Turkiya Sadete Ozkan yashize ahabona ihohotera ry'abana rifatiye ku bitsina ryagigwa mu ishure yakorera ko ivyo byatumye hugurugwa amatohoza ku mukuru w'iryo shure naho habaye kuremegwa kugira asokorwa urubanza Melania Trump avuga ko ubuzima bwabo bakenyezi butwibutsa ko ukurinda bituma umutima w'umuntu ugira ubushobozi bwo kwiyumvira gukora ibintu bikomeye kandi byiza.
Ibyo yari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
You
Juti mwese mkundi la juu ijuwe di Amerika ligani ya tuwateguli mwana kakanya wa igalukenga tuuleho kandi ya kanya kukushi na engineer ya dufashe mwinga bugizi uma hamungi na fasila ya dufashe kwegeranya ligani ya tuwateguli kwe mikro mwalikumu na Federica mundikije makro na yu mwashikijwe na Rosine Munezero mwakoze kudutega matui tulabifu nje amahoro umuzi mwizi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.